ubwego cyense rujeje gucungira ngene ibimenyesha makuru mu Burundi bikora rwemeje ko igurugwa ry'amaradio n'ibimenyesha makuru byugawe bifatiwe ibihano n'ubwo bwego ari vuba. Nestor Bankumukunzi yemereye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ko kuri uyu wa gatanu abagize ubwo rwego bari mu nama yo kwiga ingene bizogenda muri ayo maradiyo azokugurugwa n'Ijwi ry'Amerika ririmo. Yagize ati "Ubu turi mu nama, turiko turaca hirya no hino amategeko, turarica avuga naho Ijwi ry'Amerika rihagaze iyo radiyo gukora ukuri pamye, gutyo turatora umuti, turaje kugira icyo dushikirije ku byerekeye igurugwa ry'iradiyo nyine ukorera." Munyuma Ijwi ry'Amerika ryamuhamagaye ariko ntizadukundiye ko tuvugana kuri telefone yiwe ngendanwa. Icyo bikoze ubwo rwego rwarungikiye ubutumire amaradiyo yegwa n'icyo kibazo. Mu bahawe ubutumire Ijwi ry'Amerika ririmo hamwe na BBC y'Abongereza. Ubwo butumire bwahawe n'ayandi maradiyo yugawe buvuga buti "Urwego sense rwatumiye uburongoye iyi radiyo mu nama izoba ku munsi wa mbere. Tuzokwigira hamwe ikibazo cy'iyi radiyo, ingorane zayishikiye n'ingene cyotorerwa umuti igasubira gukora." Namubajije ko amaradiyo nka RTA, Bonesha FM na Radio Televiziyo Renaissance zaturiwe mu mwaka w'igihumbi 2015 ziri mu Banki Mukunzi yanyishuye ati "Nakubwiye ko ari amaradiyo n'ibimenyesha makuru byafatiwe ibihano n'urwego sense gusa." Yamara twamenye ko utwara Radio Bonesha FM Leo Masengo ari Bujumbura urwego sense rwamutelefonye kugira ngo aze kwitaba ubwo butumire. Iyo radiyo yaryitwaye muri sentare ije ryo guca imanza z'akazi kuri administrative. Ayo maradiyo yose yari yahagaritswe yagirizwa ko yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Urwego sense rwemeje ko rushaka gushyira mu ngiro ivyo rwasabwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yari yatangaje ko yifuza kunga ubucuti n'amaradiyo.
Icyo nabwiye cyose ndabemereye ni uko n'amashati twageze mu kazi turitenza kurande nyine akarebwa umuti. Hari ibimenyesha makuru byafatiwe ingingo, ndakubwire sene camuza hamwe mwicarane murangire mutorere umuti tubiheze. Kuko natwe tureza yuko ibimenyesha bakuru birafite icyo bikora mu buzima bw'abenegihugu.
Ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières rirashima iyo ngendo nshasha y'ubutegetsi. Arnaud Foger atwara igisata cy'Afurika muri RSF.
Reporters sans frontières accueille évidemment avec beaucoup de satisfaction la décision prise par
RSF la semaine y'ingendo y'umukuru w'igihugu yo gusubira kwemerera amaradiyo mpuzamakungu gusubira gusamiranira mu gihugu. Twizeye ko urwego sense rwahawe amategeko kandi ko rutazoteba kuganira nabo byega kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Ni ukuri n'ikimenyetso cyiza kije gikurikira ifungurwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bazira akazi kabo bakoze. Turabona ko ingendo ari nziza hamwe byo bandanya gutyo, ariko n'ubundi mpingi iracari ndende kugira ngo hagaruke ukwizerana hagati y'abamenyesha makuru n'ubutegetsi inyuma y'imyaka itanu baburabuzwa
repression contre les médias et journalistes burundais.
RSF risaba ko umukuru w'igihugu yotera iyindi ntambwe akemerera n'abamenyesha makuru barenga ijana bahunze gutahuka.
Un chantier prioritaire concernant la liberté de la presse au Burundi
ati nimba hariho ikindi kintu cyihutirwa cyo gukora kugira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru busubire kunaguka mu Burundi ni ukugura n'ayo maradiyo yandi yaturiwe hamwe no guha akaryo keza abamenyesha amakuru barenga ijana bahunze. Ntibyumvikana ingene nyuma y'imyaka itanu abamenyesha amakuru nk'abo baguma bumva ko umutekano wabo udakingiwe kandi ko badashobora kuja gusubira kurangurira akazi kabo mu gihugu cy'amavukiro. Abo byega bose babwirizwa gutorera umuti icyo kibazo kugira ngo nabo bahunguke
sécurité pour pouvoir revenir exercer dans leur pays.
Kuva mu mwaka w'2015 Uburundi bwarasubiye inyuma mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru. Icyegeranyo cya Reporters sans Frontières cyerekana ko icyo gihugu aricyo kize imbere mu kubangamira ubwigenge bwo kurondera no kumenyesha amakuru mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Kiri ku rutonde rw'160 ku bihugu 180 byakozwe ko amatohoza. Imbere yaho Uburundi bwari mu kibanza cy'142. Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.